Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
You're young, you're talented, optimistic, you're already showing you can make a difference. So what we want to do through Yale is to connect you with each other and to resources and to networks that can help you become the leaders in business and government and civil society.
Uyu ni President Barack Obama mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rwa Afrika rumaze iminsi mu mahugurwa muri kaminuza zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda yitwa Yali ni mukanya. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezweho na Lois Bigirimana.
Urakoze Thomas Kamirindi, ndaramutse n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyaratunganije amatora yo ku mitumba ejo ku munsi wa gatatu. Ibiharuro byavuye muri ayo matora bitekanijwe gutangazwa mu ndwi imwe, kandi bishobora gutangaza umugambwe ANC uri ku butegetsi. Umugambwe ANC niwe wihariye urubuga rwa politike kuva mu mwaka w'1994, ariko abakurikiranira hafi ibya politike muri icyo gihugu bavuga ko kuri intwaro ya Perezida Jacob Zuma uyu mugambwe wahinduye yindi shusho. Umugambwe wagirizwa kurya ibiturire, ubushomeri bwarabaye indanse mu gihugu, kandi hari n'ubusumbasumbane bunini mu gusabikanya ubutunzi bw'igihugu. Abahinga bavuga ko umugambwe utavuga rumwe na Leta Democratic Alliance ushobora gutahukana intsinzi mu bisagara, kandi ko ushobora kurushirizaho mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka w'2019. Igisirikare cya Nigeria kiragirizwa kuba carishe inkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'abashite bo mu buraruko bw'ico gihugu mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze w'2015. Umugwi washizweho na Leta ya Kaduna iri mu buraruko bwa Nigeria gutohoza ubwicanyi umenyesha ko abasirikare ba Nigeria bakoresheje ingufu zirenze urugero mu gihe baje mu matati nabo bashite harashize amezi 8. Amashyirahamwe ajeje gucungera iyubahirizwa ry'agateka ka muntu nayo nyene mu maraporo yasohoye aratangaza ibisa n'ivyo. Igisirikare cya Nigeria ciregura kivuga ko abo banyagihugu bari bateze umutego mu ibarabara aho umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare yagirace, bakavuga ko bagomba kumwica. Ni naho igisirikare cyace kibiraramwo kirabarasa, ariko aba Islamu b'abashite bamye bamirira kure ibyo byagirije ko ari binyoma. Abasirikare 33 bo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bamaze kumenyekana ko banduye umugere wa Zika mu gihe bari ku mirimo yabo mu makungu, harimwo n'umukenyezi umwe yibungenze. Abategetsi b'umushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bamesha ko abasirikare bose banduriye uwo mugera mu bihugu barimwo, kandi bihugu uvugwamo haruhande yabo hari n'imiryango 6 y'abasirikare imaze kwandura uwo mugera. Umuvugizi w'ibiro bya Pentagon Major Ben Sakrison ntiyavuze ariko abakirwaye canke igitigiri cy'abamaze kugarukanywa muri Amerika. Abantu barenga 1,650 muri Amerika yose nibo bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera wa Zika mu mezi aheze, nka bose bawanduye mu gihe bari mu ngendo mu mahanga. Tukiri muri Amerika kandi, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabanije igifungo abanyororo 214 bari mu busho mu burambabari butandukanye bwaha muri Amerika. Uko kubatezurira na Kigoro Obama agize mu gukosora ingendo irangwa mu butungane bwa Amerika yo gufunga abantu ibihe birebire ku byaha bito bito. Muri abo batezuriwe jo ku munsi wa gatatu harimwo 67 bari baciriwe umunyororo wo guherayo. Benshi muri abo bagirizwa ivyaha bifatiye no kunywa ibiyayura umutwe. kuva ashika ku butegetsi perezida Obama amaze gutezurira abanyororo amajana 562 igitigiri kitigeze gishikwa ko nabakuru b'ihugu 9 bamutanguriye uko bose bagiye bakorana abakuru b'ibihugu bakunda gutezurira imbohe canke kubaharira ivyaha mu gihe baba ariko begereza kurangiza amabanga yabo abategetsi bo mu biro vya White House bamyesha ko Obama agiye kuzotezurira n'abandi imbere yuko arangiza amabanga yiwe mu kwezi kwa mbere umwaka uza 2017 Abategetsi ba gisirikare ba Korea yo mu bumanuko batangaje ko Korea ya ruguru yateye misile balistike ejo ku munsi wa gatatu igwa ku nkengera y'ibahari ku ruhande rwa Korea yo mu bumanuko. Igisirikare ca Leta Zunze za Amerika co kimenyesha ko hagiragejwe misile zibiri ariko ko imwe yasambutse igiterwa. Mushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yavuze ko ivyo bigaragaza ko n'umutekano w'Ubuyapani igihugu kibanyi ugeramiwe. Naho mu Bwongereza umuntu umwe yarishwe abandi batari bake barakomereka bacumiswe imbugita mu gisagara ca Londres mu Bwongereza harejo ku munsi wa gatatu mu masaha yitereye ku mugoroba. Igipolisi cy'u Bwongereza kimesha ko umugabo umwe akeka ubwo bugizi bwa nabi amaze gufatwa kandi ico gitero gishobora kuba gifitanye isano n'igikorwa c'iterabwoba. Abakomeretse gushika ubu ntibizwi uko amagara yabo yifashe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com naho Facebook ni VOA Radio yacu. Abantu b'urubyiruko rwa Afrika bagera ku gihumbi barimo Abarundi n'Abanyarwanda bamaze ukwezi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda yitwa YALI Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship baraye bahuye na President Barack Obama washinze iyi gahunda ngarukamwaka. YALI igamije kongerera ubumenyi abakiri bato b'Afrika kugira ngo babashe kurushaho guhangana n'ibibazo byugarije umugabane wabo. Mugenzi wacu Fideli Niyongabo yakurikiye ikiganiro cya President Obama n'urubyiruko rwa Afrika.
Urakoze Thomas, nk'uko ubivuze n'ivyo President Obama yabonanye ejo ku munsi wa gatatu n'ugwaruka rugera ku gihumbi rw'imboneza z'abanyafrika ruva mu bihugu bishika kuri 49 vyo muri Afrika rwari rumaze indwi zitandatu ruronka inyigisho z'umugambi wa YALI zigenewe kongereza ubumenyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugambi wa President Obama ugenewe abakiri bato muri Afrika bashaka guhangana n'ibibazo bibagerami. President Obama yabonanye nabo inyuma yo kubarangije izo nyigisho Washington DC ejo kwa gatatu. Yabasavye kubandanya bakora kurushiriza kugira bashike ku bintu bikomeye cyane mu buzima bwabo. Yabemereye ko azobandanya kugira uruhara muri uwo mugambi n'igihe azoba yarangije ikiringo ciwe mu mabanga ya president. Mu gwaruka gwari ruhari harimwo Abarundi n'Abanyarwanda bamwe muri bo bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Jene twa sibone yo jambe ya kimansi nkaba nsanzwe nkora nk'umukoordinator wa America niko na igitega mugabo nkaba nari muri no program ufise muri business and entrepreneurship track aba nari nsanzwe mfise n'indi migambi nja gukora bivanye n'ino program ndiko
nari ni program ya yari uyu mwaka muri make ni kiyeci wayikuyemo ni nakaye kamara yo kugira
ica mbere yangiriye nuko nahora nkora business mugabo business nakora yari idakwirikije amategeko asabwa yose muri business nko kwandikishwa ntiyari yandikishijwe mbona nari mu cameraman photograph hanyuma maze kuvayo nkaja mu bya journalism ndakora nka journalism mugabo mbandanya ndabikora ibyo gufotora mugabo amategeko y'urudandazwa ntayo nari mfise mugubu narize ico bita business icari cyo amategeko bikurikiza hanyuma ko business tetategereza kuba yerekeye umuntu n'icane cane ngene turonka amasoko ingene ushora kugukorana na guverinema atangorane mu rudandazwa rwawe ushingene ushora gukorana n'abandi bantu kwisi yose atangorane mu bisanzwe nayo ngukiyemo cane kuvyerekeye urudandazwa rukurikije amategeko kandi ushora kugira ico rumariye atari wewe uri kurarukora wenyene mugabo rumarira igihugu cyose bibaye ngombwa ni igihugu nyamuni ni cyose.
Ntoga himbare Vestin
muri programa ya YALI nikihe wasanzwe gukora umuga wakora cyanke umugambi wa office
je kusanzwe nsanzwe nkora nk'umbankere nkora muri CRDP Bank nk'umu senior finance officer mugabo aparsa nsanzwe nkora utuntu two kwiyungunganya ndadandaza ibintu by'impunzu z'abagabo osinga nkigisha ugwaruka mu bijyanye no kwiteza imbere rero iyi opportunity yo kuza muri Yali yaranyigishije ibintu byinshi cyane icampere no vuga ko yaranyuguruye amaso ndashobora kubona yuko niki gihugu tubona ko ari igihugu cya rutura byose si byera byanyeretse yuko ni wacu haracyariho ibyitegeko ni ukuvuga navanyeho courage navanyeho kundi kuntu mbona isi bintuma binyongerereza inkomezi mu byo nari nsanzwe nkora mu guteza imbere urwaruka mu kwigisha urundi rwaruka nkene bashobora kwiteza imbere umva ndashima kuba nabaye muri programme byampaye iyindi vision shasha ku bijyanye no gwaruka mu Burundi no ku bijyanye nacyo mu kwiteza imbere muri carrière
mwaronse umwanya wo kumviriza Obama arabahana kanya kumubaza ibibazo mu bibazo byabajijwe n'iki cyagushitse ku nyota
ikibazo cyanshitse ku nyota cyane ni ikibazo cyari kijyanye n'ukuntu abalansa ubuzima hamwe n'akazi aravuga ati ikintu abantu bazomwibukira ko si speech nziza yo baragize ariko arashaka ko bazo mwibuka ko hari umunsi yarafashe uko ku mwana wiwe bagiye petetre muri park ni kuvuga yuko apa yuko ari mu president mwiza ni aussi mu papa mwiza
nawe mwitwa
murakoze nitwa ndasanze prudence nk'abantu ruka mu Rwanda ubusanzwe nkora muri ONG ishinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu Rwanda
iyi programme yari yakugiriye akahe kamaro
iyi programme yangira akamaro kanini cyane ku cyambere wabaye umwanya wo kwicara tukaganira n'abandi bajene baturutse muri Afrika tukamenya reality iri mu bihugu byabo kuruta ibyo twumva mu makuru kuganira nabo ukuntu natwe twakiteza imbere
ijwi rya Amerika ikibazo cy'amazi meza mu Rwanda Ministri w'intebe Anastase Murekezi yasobanuriye inteko ishinga amategeko ibikorwa bya guverinoma mu gihe cya manda 2010-2017 intumwa za rubanda se zaba zaranyuzwe Eric Bagiruwe ubusa araduhiye inkuru
Asobanurira abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ku bikorwa bya guverinoma mu by'ubukungu ariko by'umwihariko ku mazi isuku n'isukura Ministre w'intebe Anastase Murekezi yavuze ko kuva mu 2010 kugeza ubu hari byinshi byakozwe bigaragarira amaso Yavuze ko ubushakashatsi bwa Ministeri y'umutungo kamere bwo mu 2015 bugaragaza ko igihugu cyose gikoresha metro kibe miliyari 6,826 ku mwaka aho buri muturage akoresha metro kibe 670 z'amazi ku mwaka ku bipimo mpuzamahanga yagombye gukoresha metro kibe 1,000 ku mwaka nyuma yo kwemeza ko hakiri ikibazo Ministeri w'intebe baravuga ko kiri mu biraje ishinga guverinoma aravuga ko izubaka ingana nshya zitanga amazi imeze igasubiramo imiyoboro yazibye n'ibindi kuva mu 2017 nk'uko byemejwe amazi zababoneka ku gipimo cy'ijana ku ijana n'ibisobanuro byumvikanishije ugushidikanya kwa bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko Ministre w'intebe aravuga ko imirimo ikenewe ngo haboneke amazi meza kandi ahagije bisaba ingengo y'imari itubutse ko bizafata 2017-2019 byateye bamwe mu ntumwa za rubanda kwibaza niba gahunda y'amazi ahagije kandi meza ku banyarwanda bose muri 2017 izaba yimuriwe mu myaka izakurikira ahabwana Murekezi yasubizaga ku mpungenge za depute bazatoha
ese ijana ku ijana yabanje ashima Nake trabishi ati noneho rero intego yo nakwije namaze neza ku baturage bose ese ari imutse ntabwo irimuka ahubwo iragaragara muri 2017 ikongere kagaragara muri 2018 uko udashobora gusubira inyuma ikagaragara muri 2020 uko udashobora gusubira inyuma nabazaza nyuma muri 2050 bazasanga iyo ntego yarije nakwijana ahubwo tugomba kwihuta cyane ku buryo tubigeraho
Muri uyu mwaka wa 2016 mu bisobanuro bya bwana Murekezi imijyi yose ikeneye metro kibe zisaga 250,000 z'amazi meza ku munsi mu gihe inganda zihari zifite ubushobozi bwo gutanga metro kibe zisaga 140,000 gusa bishobora kumvikana nk'ibitazoroha kuko hari bimwe mu bice bitandukanye by'igihugu bumva icyitwa amazi meza nk'umugani urugero rwa hafi ni umujyi wa Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda
natwe tujya twibaza niba turi mu mujyi wa Kigali kandi tubarwa ko turi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ariko tukavoma ibiziba nk'ibi ngibi
Depute Bamporiki yabavugiye
abaturage benshi cyane umubare munini n'ubu amasaha yo kuvoma yageze wasanga barenga nka 500 aho bavoma ikiziba kiri hagati y'umusozi mu kibaya kiri hagati ya Kabeza na Busanza iyo umuntu asanze huzuye amabido n'abaturage ntabwo wahita utekereza ko ari Kigali cyangwa ko ari mu Rwanda Madam Speaker umuntu utabasha kujya kwizanira amazi iyi bido y'amazi mabi ayigura amafaranga 300 abambatabariza
mu cyerekezo 2020 ubutegetsi buzaba bwarubatse inganda zihaza imiji yose na metero kibe 340 ku munsi z'amazi meza mu mujyi wa Kigali wonyine ukoresha metero kibe 190 ku munsi mu gihe hakenewe 120 mu 2017 ku munsi ku butegetsi bw'Ikigali buri munya mujyi guhera 2017 azaba akoresha litiro 80 z'amazi ku munsi atayakura harenze metero 200 naho munyacyara azaba akoresha litiro 20 avoma muri metero 500 ibyiyi mibare kimwe n'ibindi depute Juvenal Inkusa asanga yagombye guhura n'ukuri kw'ibigaragarira amaso
urasanga umurongo w'amajerikani jaune yanduye kuri za Bonne Fontaine abantu barahakoza akabuga kugira ngo baganireho kubera ko amazi ari makeye tuzavuga za statistique tuzavuga ibyo twakoze ariko birya nibitagabanuka ntekereza yuko kugira ngo umuntu azakonvenka abanyarwanda yuko amazi ahari bizaba ari mu mibare ariko ntabwo ari muri reality kuko abajye kuvoma harimo abana harimo abagore n'iza police zose dukora ni réponse ku kibazo fondamental
bishyizwe mu bikorwa nk'uko babyizeza byaba bikuye aho abatari bake
cyane nk'abana batoya bo noneho iyo bimwuhagiza bimutera indwara z'uruhu bimutera inzoka nk'umwana w'uruhinja utayatetse ngo ashya birindure nuko vangwa inzoka zinjirira muri rwarurero rw'umwana
aya mazi urateka icyayi kumva na makashi ntigikora wateka igikoma ukabona cyahinduye isura
akabagira ubusa ijwi rya Amerika Ikigali
tukiri mu Rwanda urubanza rw'abagabo n'abagore 16 b'abayisilamu bakurikiranweho ibyaha by'iterabwoba mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo umushinjacyaha arasaba indi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo abaregwa bo bavuga ko bamaze amezi 7 bafunze bataraburana barasaba rero kurekurwa by'agateganyo Asumutakaboyi yakurikiye iburanisha ryejo
Kuri wa gatatu urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwagejejweho icyifuzo n'ubushinjacyaha busaba urukiko ko rwagumisha muri gereza abagabo 13 n'abagore 3 bo mu idini ya Kiyisilamu bakurikiranweho ibyaha by'iterabwoba ubutagondwa bushingiye ku idini ya Kiyisilamu n'icyaha cyo kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwakomeza gufungwa baregwa iminsi 30 ubushinjacyaha bukabasha gukomeza iperereza ku byaha baregwa by'ubugome mu bwisanzure iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha cyakiriwe nabi cyane n'abaregwa buri wese yahawe ambo yerekanye ko ubushinjacyaha bukomeje gushimishwa no kubaheza muri gereza benshi mu baregwa bagaragaje ko bafunzwe barengana bamwe bavuga ko babeshye w'ibyaha nabo bakoranaga mu muryango w'idini ya Kiyisilamu ko nta byaha by'iterabwoba bigeze bakora hari ikindi kiciro cy'abaregwa babwiye umucamanza kubwo ubushinjacyaha bwasabaga ko babongerera igifungo cy'agateganyo ku nshuro ya kabiri ubushinjacyaha bwari bwabwira urukiko ko ariyo nshuro ya nyuma noneho urubanza rwahita rutangira mu mizi abaregwa bakibaza ukuntu ubushinjacyaha bwongeye kuzima mbere y'urukiko busaba ko bakongera bagafungwa by'agateganyo ku nshuro ya gatatu mu baregwa hanagaragayemo undi wavugiwe n'umwunganizi we ko yireza kemera icyaha akaba atabona impamvu umuntu wireza kemera icyaha yagumishwa muri gereza atarekuwe cyangwa se ngo yihutishirizwe urubanza rwe aburane mu mizi umunyamategeko yavuze ko itegeko rivuga ko uyu muntu yireze akemera icyaha urukiko rutegetswe kumuburanisha bitarenze iminsi 15 gusa mu rukiko hagaragayemo kutavuga rumwe hagati y'uregwa bivuga ko yemeye icyaha n'umwunganira uregwa we yumvikanishije mu mvugo ye ko atigeze yemera icyaha ko ahubwo atazi ibyo leta y'u Rwanda imurega avuga ko w'ibyo yakoze asanga ari ugukurikiza iby'idini ya Kiyisilamu bimusaba abaregwa kandi basabye urukiko ko buri wese yarega ukwe bavuga ko icyaha ari gatozi bavuze ko gukomeza guhuza dosiye z'abantu bageze kuri 23 bafungiye hirya no hino mu gihugu bizatuma urubanza rutinda abaregwa bavuze ko gukomeza kubasabira igifungo by'agateganyo cya buri gihe uko bitinda bigeraho bigahinduka nk'igihano abakurikiranweho iki cyaha cy'ubutagondwa babwira urukiko ko niba ubushinjacyaha bukomeje gusaba igihe cyo gukomeza gushakisha ibimenyetso ko bisobanuye ko ubushinjacyaha bubafunze mu buryo bunyuranije n'amategeko ko nta bimenyetso bihagije ubushinjacyaha bufite bwatumye bafungwa mbere iyo akaba ari impamvu basaba ko barekurwa bagakomeza ubuzima bwabo mu miryango yabo abaregwa kandi basabye ko bafungurwa by'agateganyo bagenda berekana impamvu bashingiraho zimwe zishingiye ku burwayi izindi zishingiye ko bavuga ko barengana hari ikindi kiciro cy'abaregwa rwa babwira ukiko ko batakwirirwa basaba ko bafungurwa by'agateganyo kuko bamaze amezi arenga 6 babisaba ariko bakaba batarabihawe ahubwo basaba urukiko ko baburanishwa vuba bakamenya amaherezo y'ibyabo urukiko rwatangaje ko ruzatanga umwanzuro warwo mu cyumweru gitaha uru rubanza rwabereye ku mugaragaro ababuranyi bose bitabye ndetse n'abunganizi babo hari n'abakibo mu miryango yabo urubanza rwatangiye abaregwa ari 17 ubu bakaba bamaze kuba 23 bose bakurikiranyweho kwa mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku mahame y'idini ya Kiyisilamu. Urukiko rukuru rwemeje mu kwezi kwa kane ko abaregwa bose bafungwa by'agateganyo nyuma yuko urukiko rwashingiye ku buhamya bwatanzwe na Mugema Ngango Muhammad wafashwe ku cyiciro cya mbere gusakaza kuraswa na polisi bivugwa ko yarashatse gutoroka. Urukiko kandi rwari rwafashe umwanzuro wo gufunga abaregwa by'agateganyo ruhereye ko hari bamwe bagiye bemera ibyo baregwa. Abaregwa ariko bari banenze ubuhamya bwa Mugema Ngango bavuga ko ubuhamya bw'umuntu wapfuye budakwiye gufatwaho nk'ikimenyetso simusiga kibashinja. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Burundi iratangaza ko idashaka abapolisi 228 b'umuryango w'abibumbye. Mu itangazo yarayishyize ahagaragara, irongeraho ndetse ko itanagikeneye n'abo yemeraga bagera kuri 50. Eloge Wilika neza araduha ibindi bisobanuro.
Muri iryo tangazo, Leta y'u Burundi imenyesha ko itangazwa cyane n'ukuntu ingingo y'akanama kaoni k'amahoro n'umutekano yafashwe gihutihuti. Iyo ngingo rero ngo ishobora kugira ingaruka mbi rwose kubera Burundi butagishijwe inama hisunzwe ko ibintu bisanzwe bikorwa muri uwo muryango. Umuvugizi wa Leta yemeza ko n'ingingo yafashwe y'ukwemera abapolisi mvamakungu batagira ibigwanisho itegerezwa kubangirwa ko. Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi.
Nicyo gituma Leta y'u Burundi yiyamirije ingingo yose yoze itegekanya kuzana inteko mvamakungu ku gataka k'u Burundi, habanje guhonyangwa amategeko ishyirahamwe mpuzamakungu nirigenderako, na cyane cyane hahonyanzwe intayo kwikukira no kwishyira no kwizana k'u Burundi. Ubu haraciye nk'amezi arenga 6, Leta y'u Burundi yari yemeye irungikwa ry'umugwi w'abapolisi ba ONU, igitigiri kiri hagati ya 250 tabigwanisho bitwaje kugira ngo baze kunagurira ubumenyi n'ubuhinga igipolisi cy'u Burundi mu bijyanye no kugwanya iterabwoba. Leta y'u Burundi yo nayo uko muri iki gihe ibintu byahindutse. Icyo kibazo kikaba ari cyo gusubira kwihwezwa bushasha kubera yuko umutekano wongerekanye kandi n'ababujejwe bagucungereye neza cyane mu gihugu cyose. Izo nteko mvamakungu rero Abafaransa bagomba kuzana zikaba ari izo gucira icyibare no gukingira ya mirwi y'inkozi z'ikibi inzego z'umutekano zashwiragiza, ubu zikaba zitagira isaganirizo.
Leta isaba umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon kurabira hagufi igituma ibihugu by'Ubufaransa n'Ububiligi arivyo vyama bifata ya mbere mu gusabira ibihano Burundi kubwa Leta ngo izo bihugu bishaka kunyegeza ukuri ku mabi yashikiye Burundi bifisemo uruhara muri kahise. Leta yagize igihugu c'Ubufaransa gushaka kugerageza umugambi w'ihonyabwoko mu Burundi.
Leta y'u Burundi rero ibona yuko atamuntu afise umutima yokwemerera yuko igihugu c'Ubufaransa cyoza kugeragereza mu Burundi umugambi mubi w'ihonyabwoko kiryabaye mu Rwanda, mu gihe kitarakira ingorane zitewe n'uruhara icyo gihugu coba caragize muri igihonyabwoko, ndetse n'impari Ubufaransa bufitaniye n'u Rwanda kuri icyo kibazo nazo nyene zikaba zitarahera. Leta y'u Burundi rikaba idashobora kwemera yuko abarundi aribo bagirwa incungu yo kugira ngo ibyo bihugu bishobore gusubira kunywana no gusubiza hamwe.
Kugira amahoro atsimbatare mu karere k'ibiyaga binini, Leta irafite icyihanura ONU.
Mu gihe naho abona yuko hakenewe inteko mvamakungu kugira ngo umutekano uboneke muri aka karere, Leta y'u Burundi isavye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuzozirungika mu gihugu cy'u Rwanda, aho abaza guhunganya umutekano mu Burundi baronkera imyimenyerezo bakahigishirizwa ibya gisirikare. Ibyemezo birahari kandi inama y'umutekano ya ONU yararonse ibyegeranyo bihagije kandi byerekana neza aho izo nkozi z'ikibi ziherereye n'ibyo zihakorera. Ariko rero leta y'u Burundi irasubiye kwiyemeza kuzogumifashanya n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bibazo byose biraba amahoro n'umutekano agateka kazi na muntu n'iterambere mu gihe hazoba hubahirijwe intahe yo kwikukira ku gihugu cy'u Burundi nk'uko amategeko y'ishyirahamwe rigendera ko abitegekanya.
Mwijoro ryo kuwa gatanu w'indwi iheze akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU kemeje ingingo yo kurungika abapolisi 228 mu Burundi. Iyo ngingo yashikirijwe n'Ubufaransa isaba ko bamara umwaka bikenewe bakongerwa iminsi. Abapolisi bakaba ari abo kuraba ibijyanye n'umutekano n'agateka kazi na muntu. Ibihugu 11 kuri 15 bigize akanama k'amahoro n'umutekano nizo byayemeje, bine ntacyo byayivuze ko bikaba ari Angola, Misiri, Venezuela hamwe n'Ubushinwa. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi. Ariko muri cyaro y'izibigira Imana atubwire muri make amakuru y'iki gitondo.
Igihugu cya Afrika y'Epfo cyaratunganije amatora yo ku mitumba yo ku munsi wa gatatu. Ibiharuro byayavuyemwo bitekanijwe gutangazwa mu ndwi imwe kandi bishobora gutangaza umugambwe ANC uri ku butegetsi. Abahinga bavuga ko umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Democratic Alliance ushobora gutahukana itsinzi mu bisagara kandi kushobora kurushizaho no mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka w'2019. Igisirikare cya Nigeria cyagirizwa kuba carishe inkehwa z'aba Isilamu mu bwoko bw'abashiite bo mu buraruko bw'icyo gihugu mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2015. Igisirikare cya Nigeria ariko ciregura kivuga ko abanyagihugu bari bateze umutego mu ibarabara aho umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare yagirace bakavuga ko bagomba kumwicana, naho igisirikare cyaciye kibiraramwo kirabarasa. Ariko abo bayisilamu b'abashiite bo bamye biyamiriza kure ivyo vyagirije bavuga yuko ari binyoma. Abasirikare 33 bo mu gisirikare ca Leta Zunze za Amerika baranduye umugera wa Zika mu gihe bari mu mirimo yabo mu makungu, barimwo n'umukenyezi umwe yibungenze. Abategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bamisha ko abo basirikare bose banduriye uwo mugera mu bihugu. Uwo mugera usanzwe uvugwamo abantu barenga 1,650 hano muri Amerika ni bo bamaze kumenyekana ko banduye uwo mugera mu mezi aheze, nka bose bawanduriye mu ngendo barimwo mu mahanga. Muri Amerika kandi Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yaragabanije igifunga abanyororo 214 bari mu busho butandukanye bwa Amerika. Muri abo batezuriwe jo ku munsi wa gatatu harimo 67 bari baciriwe umunyororo wo guherayo. Benshi muri abo bagirizwa ibyaha bifatiye no kunywa ibiyayuramutwe. Kuva agishika ku butegetsi, Obama amaze gutezurira abanyororo 562 igitigiri kitigeze gishikwa ko n'abakuru b'ibihugu 9 bamutanguriye bose bagiye hamwe. Abategetsi ba gisirikare nabo ba Korea yo mu manuko batangaje ko Korea ya ruguru yateye misile balistike jo ku munsi wa gatatu igwa ku nkengera ibahari ku ruhande rwa Korea yo mu manuko. Igisirikare nacyo cya Leta Zunze za Amerika cyo kimenyesha ko hageragejwe gutegwa misile zibiri ariko ko imwe itasambutse, no yasambutse murambabarira igiterwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza ariko mbaye mbike banuye. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.